Wenn es euch so geht wie mir, dann sind wir alle von dem, was wir gestern Abend
ejo twarahezagiwe kuvyo twumvise mu butumwa n'intahe yamwe ndatabwa namo kandi cyabaye ni cyifuzo muri twebwe mu mitima yacu gushobora kugira ubwo bufatanye n'Imana ndizera yuko intahe igishinga ntahe twasobanuye mu kidagi ejo sinari bwigere ndabusobanura hano twarumvise ibintu yaciyemo mu ndatabwa namo kuri bicanga kuri ku mabanda atandukanye ariko ata ariko ntibyari bimeze ku mabanda menshi twavyumvise ariko sindari bimeze ko twavyumvise cyo kumugoroba tuvyibajije ko ko Imana imanuka ku ikaza ku bantu bayo mu bwizigirwa bwayo abantu ibyo bintu batabironde batarabishaka ariko Imana ikaza bariko begereye Imana abantu biteguye gufatana nayo Imana ikavugana nabo amazi kanabihishurira nta mwana w'Imana yizera adakeneye kugira ubufatanye n'Imana. Iyo ibintu nk'ivyo bivuzwe umuntu akongera akavyumva kandi mwaratahuye ivyo yavuze igihe ibyo bikoko bitatu byari bihagaze imbere yiwe ijwi ryacyo rimubwira riti ubu ibyo bikoko biri imbere y'amaboko ya biri mu maboko yawe ariko si rya jwi ryari ryavuganye nawe mbere murabona ngene Imana izikabana n'umuntu muri ibyo bihe ariko aracamo murona mwe ndabona namwe yaravuze ati narasezeraniye Imana kutongera kwica ibikoko nk'uko gutyo ubu rero azabona ibikoko bije imbere yiwe bikaguma bimwegera hanyuma haba intambara umutima wiwe yumva ijwi rimubwira ngo biri mu maboko yawe hanyuma acarishura aravuga ati narahaye isezerano Imana ko ntazapfa kwicira igikoko ubusa hanyuma rero inyishu y'Imana yicira amanuka iravuga iti mwarabitahuye ejo ku mugoroba mwarabitahuye byari ibintu byiza cyane Imana idufatira ku ijambo tuvuze natwe turashobora gufatira Imana ku ijambo yavuze ku ijambo ryayo kandi nitwaba twiteguye gukora ivyo Imana idusaba niho nayo izo duha ivyo yadusezeraniye rero tuto natwe nyene mu mwami igihe umwami yavugana na mwene Labara namwe akamubwira ati ndi nije muremye isi n'ijuru mwarumvise ivyo bintu vyose vyo kumugoroba hanyuma iryo jwi nyene ricangangira avuga riti ni jewe nategetse kia gihuhusi n'imipfunda niyo nyene Imana yavuze iti muco nubeho nijya Imana nyene yishuye mu izina rya kera nijya Imana nyene yishuye mu izina rishasha kandi kubuntu bw'Imana turashobora kuyigira ko tukamenya yuko itigeze ihagarika gukora n'iyi mburi nayo muyumve imburi yatanze ejo Imana atanze ejo kandi yavuze ibyo yiti ni gute ndije no kuvuga ngo naka yavuze kandi atavuze aha dusome mu gitabo muri bibiliya nk'uko yasobanuwe na Menge havuga ngo kuniko urahagize handitswe ngo ukuniko uhoraho yavuze nukuvuga si kintu cyaba kije mu mwanya ariko cyari cyaravuzwe hanyuma noneho kirashikirizwa abantu nukuvuga ikintu cyari kiri mu ijambo ry'Imana ubwo kigasohoka kigaruka turavye twitonze ibintu uravye ibintu kavyinjiramo turabona yuko bavugishwa n'Imana bose n'intumwa bari bafise uko kubaha uko gutinya Imana kandi twaravyumvise ku iherezo igihe mwene ntabwa namu yavuga ati mbega biramaze muramaze kubona mvuga ikintu nikibe ikintu mvugishwe nikibe nuko rero Imana yavuze natwe turashobora kuvuga yigize icyishura natwe muri ico gihe turashobora kukibwira abandi tukagishikiriza abandi gishuwe twebwe tuhabandi ibyo twahawe bivuye ku mana kandi nico cifuzo cimitima yacu atari gupfa kwibaza ibintu cyangwa gupfa kwemeza ibyo tubonye ariko kumva neza ko dufite ubushize bw'amanga bwo gushobora gutanga ivyo Imana yahishuye rero dufa turavisizo rya kera nigituzi isezerano rishasha haranditswe hano hano mu kuvayo kuvayo 25 kubijanye n'isanduku y'isezerano murongo wa 19 kuvayo 25 murongo wa 19 haranditswe ngo kandi umukerubi umwe abe mu mutwe umwe uwundi abe mu wundi kandi abo bakerubi ubashamike kuri uwo mutemere wo guhongererako mu mitwe yawo yomi babe kimwe nawo abakerubi babaze babe abashanja amababa hejuru ayo mababa yabo ngo akingire uwo mutemere wo guhongera ko barabane bashire amaso kuri uwo mutemere barabane bashire amaso kuri uwo mutemere duhagaze hano turabona yuko wari umutemere wo guhongerera ko wari hejuru y'isanduku y'isezerano ni ukuvuga umutemere wafundikira isanduku y'isezerano mu isanduku y'isezerano harimo ijambo ry'Imana ku mitwe ibiri ku mutwe umwe no ku mutwe wundi harimo umukerubi ashushanijwe amababa yabo araba amaja hejuru umutemere wo guhongerera ko ariko mu nyonga habo inyonga amaso yabo yaraba imbere muri uwo mutemere wo guhongereramo uraba mu ijambo uraba mu isanduku y'isezerano uraba mu byo Imana yavuze dukomeye dusoma rero ku murongo wa 21 haravuga ngo uheze urumye uwo mutemere wo guhongerera ko kuri ya sandugu wishizemo vya bishingi ntahe nzoguha aha niho nzohurira nawe nzoburanira nawe nkakubarira ibyo ngushikirize byose bivyagezwe ngeza abisirayeli ndi hejuru wo mutemere wo guhongerera ko hagati yabo bakerubi bo mu isandugu y'ibishinga ntahe ibi ni ibintu bikomeye cyane ibyo Imana iriyumvira ku byo iba yaravuze mbere kugira ngo ibihishurire abantu bayo kugira ngo nabo babibwire abandi ariko kandi ni n'ahantu hano ho gufataniriza n'Imana ni ukuvuga aho yavugiye aho yahishurira ijambo ryayo ikarishura abantu bayo aho yatanze amasezerano ikagira n'ibyitegetse aho niho ikeneye kandi aho nikeneye yuko ibana natwe igira n'ubucuti natwe atarahandi turabona ibyo bintu nyene bivugwa mu kuvayo 30 kuva 30 guhere ku 36 kandi dushire hino ya cyagihuzu kirahera ku isanduku y'ibishinga ntahe hino ya wa mutemero wo guhongerera ko upfutse ibyo bishinga ntahe aho nzuhura mbonanira nawe hari ahantu ho gufataniriza n'Imana aho Imana yari yavugiye hariho igihuzu hariho cya gihuzu gikingiriye hariho n'ahantu abantu bashobora kwinjira bagahura n'Imana bakabonana n'Imana aho hantu rero aho gufataniriza n'Imana ntihari mu ntangaro ntiharahera ariko hari hahera hahera cyane hakujya cya gihuzu gikingiriye ahera ahari ijambo ry'Imana kuko abantu ntibaza kugira ngo bumve umuherezi baba baje kugira ngo bashobore kumva Imana iyo yatanze ijambo kandi karishira mu isanduku y'isezerano aho niho bashaka kugiranira ubucuti n'Imana ngo bongere binjire bafatanye ifatanye nabo nabo bafatanye nayo bice mu ijambo ryayo turizera yuko Imana yishuje ijambo ryayo muri kino gihe iki gihe turimwo kandi ko ugufatanya n'Imana ni kuri mu bintu bya byo byose ariko kuri ariko ugufatanya kuri mu buryo bw'uko Imana yaduhindukiriye inyengo zayo ikugurusa no gusezerana kandi ijambo ryayo no kugomba kwayo maze natwe tukinjira kugira ngo dufatanye nayo Imana yavuganye natwe kandi iryo jambo ry'Imana nirahariho hose ariko liri mu nyonga zayo lirahera hayo ucinjira herahera cyane kandi niba tuzi ibyo bintu byose byo tubera byiza ko dukora nk'uko Mose yakoze Mose yakuye inkweto ziwe maze amenya yuko anahagaze ari ahera atari uko ibirenge vyiwe vyari bihagaze oya ariko kuko Imana yari ihari kandi ko ukwera kw'Imana kwari kwafasha ajya ahantu hose ukwera kw'Imana kwari kwafasha ajya ahantu hose ibyumviro vyiwe kirere cyose cyajya ahantu kugira ngo bishore kwezwa nashaka kuvuga yuko ibyo bintu ni nako bimera kuri twe natwe Imana yaravuze ninde natokumva Imana yavuze Imana yarahishuye ndeto bishira ku mutima aho niho nkeneye kwinjira ngahura nawe aho niho nkeneye kugiranira ubucuti nawe aho niho nawe uzogiranira ubucuti nanje mbega amahirwe yo gushobora kwinjira mu nyonga z'Imana muri kino gihe gushobora gutwagwa tugashigwa hanze y'ibyitwa imigenzo byose maze tugashigwa mu guhishurirwa kuva kuri iyo kw'ijambo ryayo no guhishurirwa kugomba kwayo dusohoke mu bintu byose by'ibiro byacu by'abantu kandi nama narabivuze hirya ejo ahantu gihe kimwe hari abantu benshi bakivuga imvugo yabo batavuga batariko baravuga imvugo y'Imana batavuga iby'Imana yavuze ariko bavuga bagaciruhande y'iby'Imana yavuze bakirenganira bakavuga ibyiyumviro byabo bwite ariko niba twaratahuye ko Imana yamikeneye aba umuntu, Imana yamikeneye abantu, ishobora kuvuga iciyemo. Ariko imaze kuvugana n'abo bantu, Imana niba yavuze ibyo twese biraturaba, kandi nta muntu umwe ashobora guca iruhande yavyo nk'aho umwe ngo Imana ntiyavuze. Dufashe ibyanditswe vyera, ni Imana yafashe aba bantu maze ibashyiraho kugira ngo babere umugisha abandi. Imana yabashyizeho kugira ngo babere umugisha abandi, kandi yaravuze iciye muri bo kugira ngo itumenyeshe ibyo ishaka kutubwira. Cyangwa reka mvuge nti ivuga iciye muri bo, abo bantu ivuga iciye muri bo. Ndizera yuko Imana ikeneye kugira ngo ubucuti natwe, ikeneye Imana yishyuye ijambo ryayo iciye muri mwe mu wayo, kandi ikeneye kwemeza iryo jambo ryayishyuwe na mwe mu wayo. Ariko kubw'ibyo birakenewe ko tugira umutima umwe, twahuza umutima n'inama nk'uko byari bimeze ku ntango, maze tugire uguhuza dufize intumbero imwe, maze tutere tuje imbere, dufatanye kandi dukundane kubw'igikorwa cy'Imana. Nimba hari ikintu kindi mu buzima bwacu, nimba hari ikintu twoheba tugaheba, nta kintu ku isi dushobora gukora kindi twohebera umwanya wacu wose, tugahebera inkomezi zose, uretse ibi bintu Imana yadutoreye. Kino kintu si kintu twoshobora gufatanya mu buryo bw'umubiri, ariko ni igikorwa cy'Imana muri wewe, igikorwa muri Imana muri wewe, igikorwa cy'Imana muri jewe, kuko Imana yavuganye natwe, kandi twahawe ijambo ryayo, kandi dushaka gukora ngo ijambo ry'Imana rivuga. Hano mu butumwa muri mwe mu butumwa yavuze mwe tabara n'abavuga ngo ata imbere y'urubanza haza imburi, aravuga ngo twebwe turafite icyo tujejwe. Imana dushize hano ku isi ku papuro rw'umunani ngo Imana dushize ku isi kubwo intumbero runaka, turafite icyo tubazwa imbere yayo kubw'iyo ntumbero yatumye Imana dushira hano ku isi. Turafise icyo tujejwe imbere y'Imana, atari umuntu abwirizwa guhagarara gusa imbere ye, imbere y'Imana gutyo gusa, ariko turafise twese twarakoranijwe hamwe kugira ngo dukurikire twese hamwe umwami. Twese twahamagaye kugira ngo dukorere umwami, kandi dushobore gushyira mu ngiro ibyo yategetse. Mose yari gushobora guhamagarwa incuro igihumbi, ahamagawe n'Imana, ariko umutima w'ubwo bwoko wari wahindukiriye ahandi, nawe ntagende hariya, ntacyo byari kumara. Ariko ubwo Imana yamikora ibintu ikabikora neza, kandi igatanga intumwa, ikarunga ikintumwa, intumwa nayo ikatanga ubutumwa, kandi igakenera gufata abo bantu bose bakirirwa ubutumwa buva ku Mana, ikabashyira imbere y'inyonga zayo, aho ikeneye kuvugana nabo, aho isandwa isezerano ryuguruwe, aho ijambo ryayo ryavuzwe kandi rigahishurwa. Hano rimwe Abrahamu avuga ati dufise icyo tujejwe, Imana yadushyize hano ku isi mu ntumbero runaka. Turafite icyo tujejwe imbere yayo kubw'iyo ntumbero yadushiriyeho ku isi hano. Ese ukuntu nashaka ese ukuntu numva ibi bintu no byikura, kwa kenshi mba numva ngo nobiheba, numva ntashaka guheba bino bintu ngo ndabyikureko. Ariko ubwo Imana irafise ikigambiriye ku bugingo bwa n'ubugingo bwanje, irafise intumbero igamije kuri wewe no kuri jewe no ku ishengero, kandi iyo ntumbero Imana tuzakwishikako. Twama twibaza ku minsi ishize igihe Imana yatanga ifise igihe Imana agira ibyivuga ikavuga yuko buna butumwa bwadushikiriye kandi ko tuzobutwara kandi twaratahuye ukuntu kenshi ukuntu ibintu bimwe bimwe byavuzwe bikavugwa hano cyangwa bikavugwa ahandi turabona ukuntu ijwi ry'Imana ryakurikiye n'ukuntu ibintu biragenda mu buryo budasanzwe biratugora n'ukuri kuvyigurura ngo tubireke twigire twirenganire hanyuma utubana mwenda baramara avuga ngo mwatsiza kuza kuri yo kugira ngo mushobore kumenya iki bashakako si mwenda baramu wenye ariko abwira na wewe na jewe twese igihe yavuga ati mutegerezwa kuza kuri yo kugira ngo mushobore kumenya ivyo Imana ibashakako. Mburu muntu mwoyo uvuga akavuga ati none je ni iki ntegeza gukora Imana ishaka kwiki mundeke nkomeze nsome umvire zinyishu rero ngeza barana matanga nimba mufite umuntu mukorera hanyuma akagira ivyabazeza ahantu mu ndimiro ziwe cyangwa ikindi kintu no kuvuga ko muca mugenda mushamugera mukicara mukavuga muti ngo ah ndatsinze rurayi ndahejeje oya mubwirizwa kugenda mukabaza ibibazo mukugira mutahure kugira ngo mutahure neza uwo muntu yabahaye akazi mumenye icyo ashaka hanyuma mubikore iyo mukorera umuntu runaka akabona yuko ivyo yabasavye cyambere dutegerezwa gukora umuntu ku giti ciwe tubwirirwa nk'ishengero no gutahura ibango ry'ubukozi ryavuye ku Mana tubwirizwa kumenya ivyo Imana idusaba gukora kandi ntihagire ikintu na kimwe dusobanura uko twishakiye kandi nitubifate nkaho ari bintu biri ngaho gusa uno musingo ngo umuno musu umuntu avuga mutima ugororotse jo bihinduke no kuvuga tubwiza kumenya iby'Imana yatugeneye kandi jendazi iby'Imana insaba kandazi yuko ataburyo namwe wo kubica iruhande ngo ndengane kuko inzira y'Imana ni iyi nugushitsa igikogwa yatanze aduhaye kandi nivyo shaka kuvuga hano naho mengo bisa naho ibintu bimeze nabi igihe nakora urugendo rwanje uruheruka sinabonye gusa Imana yugurira imiryango ahubwo narabonye Imana yugurira imiryango sinabonye imiryango Imana yugurira imiryango gusa gushika mu Bushinwa gushika nare mu Bushinwa oya ahubwo narabonye kandi n'abana batabakoranira hamwe mu nyuma bakavuga bati mwe ndata Frank nukuri numvise bende tabavuga ngo turabona ko Imana yaguhamagaye yaguhisemo kugira ngo ushore gutanga ijambo ry'Imana kuvuga ijambo ry'Imana nuko rero tubwire ibivuye ku Mana rero birakwiye yuko umuntu abyiyumvira n'amatwi yiwe atari ibyo wumvanye umuntu ariko kubw'Imana bivanye n'izina ryayo n'ijambo ryayo dutegerezwa gutahura ko Imana ifise uko ibintu byayo bitunganijwe kandi mu mwunde ndabibabwire hano umuntu atuba uko Imana yatunganije ibintu akwiye kwiyubara maze kumbura akibwira ati mbega none je mpagaze he mbega mpagaze gute imbere y'Imana vyukuri twese kuhera kuwa mbere uja kuwa nyuma dutegerezwa kumvira ivy'Imana dusaba uko Imana yategetse ibintu tutumvi ko Imana yategetse ibintu ibintu bicaba bigenda nabi twebwe nyine nuko tuba tubyiteye kandi Imana irafise uko yageze ibintu n'ukuntu yategetse ibintu Paul rakandikira biko nakababwira ati Ati Imana si umuvurungana ariko ni Imana ya mahoro nkuko biri mu mashengero yose yabera ariko ntibambe gica cyura kandi murongo wa 33 mutabona n'amara avuga kandi hana ati niba turi hano ku isi dutegerezwa guhindukirira iyaduhamagaye ikadushira hano yadushize hano tukayibwira tuti noneka mwami mbega none ushaka nkoriki ushaka nkori iki kugira kubera iki ndi hano mwoshora kuvuga muti ego abantu bahamagawe bagahamagara kuvuga ijambo ry'Imana barashobora kubaza ibyo bibazo bo baravyemere oya abantu bose wewe naje turashobora kubibaza tukabaza twaza Imana tuti mana niko iri kwashize hano ku isi aravuga hano muri baramagabana akavuga hano ngo Urumugore mu rugo nimburu wozi vyombo woda masahani ibintu vyose ukora bikore ubikore neza ahugeza nawo vyo bari bike mubwirizwa kubikora abenshi bazovuga bati mbega none nogeje vyombo bankoziki sinzi ariko niba mwumvise neza ubutumwa igiye mwe neza na Mark aravuga ubuzima bwa mwe neza John Wesley ingene nyina mama we yarameze na se na nyina ba John Wesley kuko ubujye ntibabaye ubuzima bworoshe se na nyina barabana 18 ariko kujya mu mama Mama wa Wesley yarafata akanya kose yaragafata akamesimuzu kwaba ari kumesimuzu z'abana biwe kuzimesa kuzizinga umwanya yarafite yarawukoresheje neza kandi akongera agacagura umwanya wogira ngo asengera abana biwe kugira ngo yinjize iby'Imana mu bana biwe nubwo yarafite abana benshi kuva bakiri bato twese turafise wo turi cyo turi twese turafise igikorwa cyo gukora mwenda namwe avuga ati urubuto rw'Imana gwashizwe muri uwo muntu Imana gwashizwe mu rya muntu Imana yakoresheje igera kiri muto hari umugore ariwe mama wiwe kumbure ko mama wiwe nta kandi kazi yarashobora atari kuzi byombo no kumesa ariko ujya mu mama yarafite igikorwa cyo gukora kandi icyo gikorwa yakoze Imana yaragihezagiye cyane kandi mbere biragera kure ati muravuga muti ingorane ziri uko umwe wese muri twebwe akeneye gukora igikorwa choko z'uwundi nicyo kibazo dufise nicyo ngiyongora ndufise twese dukeneye kwigungira ko nkuko tumenyereye kubikora aho naho umwe wese abwirizwa kuguma mu kibanda ciwe turafise twese turafise abenshi muri twebwe turamaze kuraba imipira y'amaguru hariho abakinyi benshi ugasanga nuye afise umupira cyangwa umupira ufise ujya ariko iki cyangombwa nuko tuguma mu kibuga tukaguma dukora mu gikwa cy'Imana tukagitera tuje imbere nimba uri kariruka ku mupira guki cyangwa uri ngakubujye cyangwa uri bumoso cyangwa uri imbere y'igori igikenewe nuko tuba dufise umugwi turimo ushobora gukoreshwa kandi ugahezagirwa n'Imana nimba tugiye ku kibuga hanyuma imigwi ikagira ibyipfa hanyuma bagashwana ni ukuvuga abantu bariko barorerezi bo babara kubona bo babayishiye tike ryabo bakaza kumviriza abantu ariko arashwana babonye umugwi wabo uri kurashwana ariko abana binosi bafise ubugunge kurusha abana b'umugambi bw'Imana niko umwami wacu yavuze kandi niko bimeze iyi sirazi kunikora ibintu ibintu byose birafite ukuntu bimeze hagati yabo umwe wese arazi ikibanza ciwe mbega none mu bwami bw'Imana aho bimeze gute nimba ku isi bimeze uko ni ukuvuga umuntu wese mu bwami bw'Imana usanga akeneye kwigungira k'umupira nta muntu n'umwe ashobora kuza ngo agire icyo akoze ngo akinire hamwe n'abandi ariko buriya dufise umugwi kandi tugize umubiri w'umwami tugize aba turi ingingo nyinshi nk'uko ndabaranamba bivuga hano tubwiza kumenya ikibanza cyacu kugira ngo dushitse igikorwa cyacu iyo tubonye umuntu ariko arakora neza agashobora gutera imbere afise umupira ni byiza iyo ari umupira ufasha uwundi nawe nyine agatera imbere biba bimeze neza kuko icyangombwa nuko umugwi wose uronka intsinzi nta kindi no mu buryo bw'imwemu ishengero ryose uko riri ishengero ry'Imana nzima bikwiye yuko ritwara intsinzi ritahukana intsinzi uko riko bimeze dukeneye gutahukana intsinzi suko abantu bamwe baza bakigunganira kumupira hanyuma bagacha bagenda bagacha batsinda cyane bagatsinda bagatsindisha umugwi wabo bwite icyo ni ikintu kibi cyane gutsindisha umugwi wawo bwawe ko ari utsindi ni ikintu kibi gishobora kudushikira tufate niko mwene tabara n'amavuga niko agwananya bivuga kwitsinda twebwe ubwacu ni kuvuga ikintu cyo kije mu kibanza cyacu abantu bo ibintu abantu bose ntiboba urushe reka dufate nk'isaha zijya nshinge zo ku isaha iyo urushinge rumwe rudakora neza rutari mu kibanza cyago ni ukuvuga iyo saha niza kuguha isaha y'ukuri kandi byiza kukubara ntibiza kuba ari ibyo ku isaha turanaramura amaso tukaraba inshinga ahantu ziriko zerekeza ariko urushinge ntirushobora kukwereka yuko isaha ipfuye udashoboye kumenya isaha ntacyo ruba rukimaze akenshi turihenda kuko tutazi ibintu ngo tubimenye tutabaje ibintu ngo tumenye neza ntitwabonye isaha igeze mwene Aburahamu yari umuntu akunda ibintu by'ibyaremwe mbega yavuze ngo iki suko yakunda umupira w'amaguru ya kubona aravuze ibintu suko yakunda umupira w'amaguru ahubwo yatweretse ukuntu Paulo nawe yabikora kiriya gihe akavuga ati iyo umuntu ari mu ihiganwa atariyambura ibintu byose bishobora kumugora no kumuremera ati ntajya mu kwirukanga ahetse ibintu ku mugongo ahubwo agenda yambaye impuzu yo kwirukanga yari kariruka amaze kwiyambura ibintu byose byo muremera mwese bana namu nawe yari afite n'ubucuti n'Imana ntiyari migisha gusa twebwe tunezererwa cyangwa iyo twe tubona oya turakeneye ubwo bufatanye n'Imana turabukeneye twarabitaweye cyane ejo ku mugoroba byose biri ngaha ku bwacu Imana ntizodufata nk'abuzukuru bayo Imana idufata nk'abana bayo dufata nk'abuzukuru kandi nk'uko yakoze nk'uko yabikoze mu ntango ni nako izokora ku iherezo uteje imbere arabana akavuga ati niko bimeze ku bantu bose dutegerezwa kujya mu kibanza cyacu kandi tugahuza mu mubiri wa Yesu Kristo tugahuza hagati yacu muri icyo gihe tuca tubona igihe cy'umuntu cyo tumenye isaha y'umunsi mwico gihe umuntu naraba isaha yiwe bwite twese turaba ku isaha y'Imana twese hamwe tugatahura igihe turimo iyo turabye ku isaha y'Imana mwico gihe tuca tubona itegurwa ry'igiye ry'ikintu gikomeye cyane kigiye kuba mu iminsi ngaho imbere tuca tubona ngene abantu bakomeye bo kuri inosi ababa bo mu buryo bw'imwe mu canke bya politike turabona ngene bagiye guhangana vuba kandi na kuyingu heze nabivuze i Zurich nibivanga mu bintu bya Polonye emwe bazobigira ingorane none biriko bigenda gute turabona yuko guhishurwa kuriko kurashitswa ni ukuvuga ngo ibyanditse mu byahishuriwe hano biko birashika siya mahembe ndwi na ya mitwe cumi na niko bimeze byose bwiza gufata ubushobozi bwayo bikabiha bukabuha cya gikoko cyicaye kuri wa umwe maraya gushikaho ijambo ry'Imana rizoshikira kuko Imana niyo yabishize mu mitima mu mutima wabo kugira ngo kubera haranditswe mu byahishuriwe hano igice cya cumi n'indwi ry'amahembe ndwi bazokoba cya gikoko kandi bigitongoza umuriro amakuru ya cumi n'umwe turasoma tugaca dusoma ngo yewe wagisagara gihambaye we abami bo ku isi bazicuza bakurabire kure bavuge bati mwisa himwe kirakomvomvotse kuvugishwa n'Imana yaravuze mu gihe cyacu aravuga ati atukunikora hagize ati abarusiya bazotera ibombe kuri Vatikano kandi bazoyisangangura mu isaha imwe hariho murabibona ariko turabona turavye ikanguro riri mu buraya bwo mu buseruko turabona ngene ibintu byose biriko birihuta hari igituma ibintu byose biriko birakogwa ni ukugira ngo ijambo ry'Imana rishitswe kuko ibyanditswe byose bitegerezwa gushika kuneza cyane haba kune byaba kuneza cyane byanka bikunda ntakizobibuza ko bishika ariko turabona yuko bazo umunsi umwe bazoshavura igikombe cyuzure emwe bazo bafite wenda kwibuto ibintu byose biyangara aho nongo ndabara namasha avuga ati nako bimeze ku bantu dutegerezwa kuba mu kibanza cyacu kandi tugahuza hagati yacu mu mubiri wa Yesu Kristo kugira ngo dushobore guhuza hagati yacu mu mubiri wa Yesu Kristo muri icyo gihe rero niho dushobora kubona igihe turimo mbega nimwumvise ibyo twabwiwe mukeneye kumenya isaha igeze nimurabe ku isaha yanyu mukeneye kumenya isaha turimwo ku munsi kwa mumundwi nimurabe ikirangaminsi ariko mukeneye kumenya igihe cy'Imana nimurabe Isirayeli uko niko tubona yuko Imana itugirira ubuntu bwo gushobora kumenya ibihe ntituravugishwa n'Imana kugira ngo tubivuge bitaraba oya ariko Imana yashyize kuri twebwe impwemu y'ubuvugisho kugira ngo dushobore gutahura neza ibyo bintu ukuntu biba biragenda kandi Imana buri gihe yamiduha gushika no munsi yamiduha ijambo rikwiye rijyanye n'ibintu biriko biraba kubw'ubuntu bwayo turabona ngaha arangira akavuga ati isi izoraba kandi zobona uko ibintu bimeze ariko nabo bariko barabaraba naho ubura karosoro gatoyi kari mu ijya saha nini umuntu ashyira muri saro cyanke ari wowe uri irosoro nkuru icuri cyose kora ibyo ushoboye gukora kandi ubikore neza uri mu kibanza cyawe kora ibyo ushoboye aho wowe uri hose ibyo twokora byose mu biri w'umwami aho twaba duhagaze hose niba byukuri turi abantu turi abantu babizigirwa ku byo dukora kubw'umwami muri icyo gihazo duhezaga niba turabizigirwa ni ukuvuga turafite icyo tujejwe kandi dutegerezwa igihe kimwe kwishura tuzovyishura imbere y'Imana iyo nibajenge igihe kigeze kure ko igihe kigereje aho tuzohagarara imbere y'umwami tuzohagarara imbere y'inyonga ziwe akenshi ari igihe wumvugize ubwoba uvyibajije ariko ngumwe ndazabara namwe yabivuze cyo kumugoroba ati ati ndumva umunezero mutima wanje umunezero mwinshi cyane kuba vuba nzokwibonera umwami ariko kandi nkababazwa nuko abantu benshi batiteguye kumusanganira kandi erega nivyo turimo niko bimeze muri kino gihe kandi tugiye gusenga Imana twese amabwira ngo tugirire ubuntu kandi igarukane ibintu byose bisure mu buryo aho ibintu byose bidashoboka aho ibintu byose aho abantu bataye ibyizigiro Imana yo irashoboye kuzikaseruka kugira ngo ishobore guhishubahiriza izina ryayo kandi ishobore kwemeza ijambo ryayo aravuga kandi hano akavuga ati abenshi hano bafite ibyo bajejwe kandi bazubibazwa ni ukuvuga ibyo bintu babikijwe, ibyo bintu bahawe n'Imana, bajejwe n'Imana. Pawulo arandika akavuga ati akandikira abikorinto akavuga ati ni ijambo tuzi twese ati umuntu wese nadufate nk'aho turi abantu bashyizweho kugira ngo bashobore kugabura amabanga y'Imana narabisomye mu kanya gaheze nibaza yuko biri mu ntango y'icete cyandikiwe Abakorinto aho Pawulo avuga akavuga ati turabagabura iby'ubuntu bw'Imana kandi ko tubwirizwa kubigabura tubwirizwa gusangwa turabizigirwa
am Anfang eines Kapitels ihr könnt es sicherlich noch
abikorinto ba mbere igice cya kane
herzlichen dank
igice cya kane umurongo wa mbere wa kabiri nabishyize kwa karongo mu bibiliya y'icyongereza ariko sinabikoze mu bibiliya y'ikidagi ati umuntu natwiyumvire yuko turi abasuku ba kristo n'ababwirizwa b'amabanga y'imana ariko niducike intege n'ubuntu twagiriwe n'ubuntu bw'Imana twagiriwe kandi ni mbabazi Imana nyinshi cyane yatugiriye kubona dushobora gukora neza ibi bintu kubishyira mu ngiro kandi tukabikora neza niko bimeze ano majambo hariho rero hariho twebwe ngo dusoma ngo turabasuku ba Kristo n'ababwirizwa b'amabanga y'Imana turabi mu bigaratiya ndazikonza kubitora ariko mumenye yuko byanditswe kandi byanditse biba bihagije kuri jewe iminsi turimwo ni ikintu gikomeye cyane kuri jewe kandi nta kundi vyogenda ibintu birakenewe cyane ivyankenerwa cyane ariko ubu rero ndaraba abikorinto ba mbere gica kane murongo wa mbere umuntu natwiyumvire yuko turi abasuku ba Kristo n'ababwiriza b'amabanga y'Imana kandi ababwirizwa bagomba ko baboneka arabizigirwa murazi yuko ikintu gihawe umuntu nibyo byavuzwe mu nkuru muri wa mugani wa mataranto harwa wayifase itaranta rayihamba ariko abandi barundi arayigwi abandi barazigwiza Imana yabahezagira ntidushobora guhamba ngo dushire mwivu ivyo Imana yadushije duhaye mu muco ndushobora kubishira ntidushobora kubishira munsi ngo tubishire kwigisimbo tubifuke kandi ndushobora kubana yatuvuga nkuko imigenzo yacu n'ivyumviro byacu bimeze ariko dutegerezwa kwemera tukarongorwa mu bintu byose inyuma yaho Imana idushyira ijambo ryayo ni ukuvuga tukemera tukarongorwa n'ijambo ryayishuwe muri ubwo butumwa nyine mwe ndabona namara avuga ati ku papuro rwa 17 akavuga ati ati murabona mu ishengero abariho umwungere kandi abari umuntu adasanzwe n'umuntu afise ibintu Imana yamuhaye kubyo ashobora kwihanganira induru z'abantu no kujyana ngo abantu ni ukuvuga ngo afise ibintu ajejwe ni ukuvuga ngo n'inka niwe aja imbere twaho turavuga ku bintu by'umugwi w'umupira w'amaguru hano rimwe akavuga ati umwungere w'ishengero niwe yikoreye byose niwe yikoreye ibintu byose niwe gitwaza niwe yikoreye ibintu byose ati n'umuntu ashobora kwicara iyo umuntu afite icyafa na mugenzi we arashobora kwicarana nabo babiri akicarana niyo miryango uko ari ibiri adahengamiye iburyo cyangwa ibumoso arashobora gutomora ibintu agashobora kugarukana urukundo hagati y'abo bantu ariko bikwiye ko baba abantu biteguye kumva ivyo ashaka kubabwira aho rero niho tugeze niho hari ikibazo rero mbega none twebwe turuba abakozi b'Imana ngo mwe ndatabara n'ababivuga mwe ndatabara n'amwe yaravuze ubutumwa abwita ngo kubaha abakozi b'Imana nimba twaravuze hano yuko atamuntu dushira hejuru ivyo nibisigura yuko dushe tugana tugahonyora ibirenge by'abakozi b'Imana uko twishakiye ariko tubwirizwa kubaha uko Imana yatunganije ibintu kandi sinshobora kubura kwibaza ko ariko bimeze hano kandi abari ngaha mwese muvyumve uko birateye ikigongwe uko kubaha ni gukiri mu muri bene data kwarakuweho amatwi yabo twebwe amatwi yacu twese twarumvise ibintu bitandukanye kandi sinzigera ndabyibagira Imana imbabarire nimba ndabivugiye hano ariko umunsi umwe naraciye numvise ibiganiro by'abantu bamwe bariko baraganira abantu bamwe bariko bari abantu bazi ururimi rwo muri Polonye bariko barakivuga bariko bavuga bene data babiri bariko barabavuga umwe muri bo yavuga ngo ni umubishop iryo jambo ryo naryumvise mu kidagi rivuga ngo ijambo yavuze mu kidagi risigura ngo ngamweze nk'agapolisi gatoyi nimba twarataye kubaha abakozi b'Imana umuntu agushyika hatuka umuntu gutyo ndababwije ukuri tugera twinjire mu buzimire nimba tutacyubaha abakozi b'Imana ni ukuvuga ngo twinjije abantu mu buzimire kuko ntitucemera uko Imana yatunganije ibintu kuko wembega uri giki kugira ngo wihe uburenganzira bwo kuvuga uwo ushaka no gufata uko wishakiye umuntu kuko byanditswe ngo muri Bibiliya ngo umushingana w'isengero yubahwe kabiri mbega byanditse muri Bibiliya zacu muri Bibiliya zabo ntibyanditswe mbega ivyo birafise kibanza hano ivyo birafise kibanza hano byabwirizwa kuba igihe amatwi yanjye yabyumva nari nkwiye guca nza nkabisamburira hano nkabivuga nkabitambura numvise ibintu byinshi maze kumva ibintu byinshi kandi narafunze amaso gusa nongera ndafunga amatwi ariko uwo munsi iminsi ubigihe cyararenganye ntibigikenewe ko tugatura tuze tura ntuze turavuga abandi natwe ubwacu tudahagaze neza kuko iyo mirongo tuba turiko turakira kwiteka dukoresheje kwiteka abandi natwe turiko turayica kubiri ubu ntacyo ngifise mpomba ubu byose byara ntacyo ngifise ubu ntacyo ngifise mpomba hano tubavuze iby'abungere tubuze iby'umwungere mu ishengero ngenda barana maravuga ati wenye nubwi barabivuga ati abantu batagifite icizere umuntu cyangwa ngo abantu bamaze kuvuga nabi umuntu imana yahaye uburongozi bw'ishengero nyakarambi ishengero ryose riba riheze ibyagiye biba biheze kandi niko bisigaye bimeze muri kino gihe ariko imana igiye gutanga ubundi busha uvugishwa n'imana yarabonye ingene bizogenda twebwe rero turi muri kino gihe turashobora kuzovyibonera n'ubuntu kubw'ubuntu bw'imana kandi tukazoba ariho turi biriko biraba igihe kirageze yuko twese hamwe twishira munsi y'ijambo ry'imana kuva ku ntango cyo ku iherezo dushobora guhimbarwa no gupfa kuraba ibintu no gupfa kuvuga ku bantu uko twishakiye umwe wese niyisuzume kandi amenye yuko ari munsi y'ubushobozi bw'imana nibwo bigenda gute mu guca bugufi munsi y'ijambo ry'imana umwe wese ku ruhande rwiwe muri icyo gihe rero niho tuba duciye bugufi munsi wo kw'imana aravuga yuko umwungere ashobora gutuma abantu babiri bashyamiranye bumvikana ariko hagize umuntu ashaka kuvuga umwungere ntaronke n'icyo avuga uwo muntu agacahaguru akavuga ngo ngo sinshobora kwemera ko nkora ibyo bishakiye n'abantu ko batacubaha byagenze gute ko abantu batacubaha iby'imana yategekanije iby'imana yashinze bimeze gute ntidukeneye ishimwe ry'abantu ariko icyo dukeneye ndababwire mu nkundi ndababwire nimba dukeneye yuko imana ihezagira bene data hano dutegereza kubasengera tuzakuba inyuma yabo tukabazana tukajya inyuma yabo tukabashyigikira tukabereka imana kugira ngo imana ishobore kubaha ijambo ryayo ry'inkomoko ibyo n'ibijyanye n'umwungere aravuga ati umwungere mu gusozera aravuga ati umwungere abazi igikorwa afise abazi uburemere bw'igikorwa afise ni ukuvuga umwungere atwara imitwaro ariko rero abantu banze kumwumviriza bakanka yuko avuga bishya bigenda gute murashobora kwibaza ibyo mushaka uno munsi ariko utemera uko imana yatunganije ibintu ngaha ku isi uko bimeze mu ishengero ry'imana uyo ntazopfa abaye no ntazopfa yashyize mu ishengero ryo mu ijuru kandi ntazobona uko iby'imana yatunganije ibintu mu ijuru kuko ibintu byose bihera hano ku isi urashobora kubona umengo burya ibintu mu majyambere umengo biroroshye ariko burya ibintu bihera hano mu ishengero aha umuvugabutumwa nawe nyine tumuvuge ko n'umuntu akomeye cyane adasanzwe ameze nk'umuriro yaka nk'umuriro arinjira mu gisagara runaka akavuga ubutumwa agaca yigira ahandi hantu n'umuntu adasanzwe umuvugabutumwa nawe umuntu akwiragiza ubutumwa bwiza n'umuntu adasanzwe umwigisha nawe n'umuntu adasanzwe araza akavuga ibintu ari munsi y'ubusigwa bwa mwe muyera kandi arashobora gufata amajambo akayafatanya hagati yayo biciye kuri mwe muyera yaba umwungere yaba umuvugabutumwa nta muntu umwe ashobora kwigereranya n'umwigisha umwe wese mu kibanza ciwe umwe wese mu gikorwa imana yamuhaye yamujeje hano rero kandi umera nk'umugwi umeze nk'umugwi umwe wese akajya mu kibanza imana yamuhaye hanyuma tujya tubona yuko intumwa intumwa nayo n'umuntu akomeye cyane n'umuntu ibintu byose bishyira mu kibanza cyabyo n'umuntu yarungitswe n'Imana kugira ngo ibintu byose abishire mu kibanza cyabyo ibyo navyo biri mu bigize ibintu navyo biri mu bigize uko ibintu byabwiriza kugenda turabona ko Imana iri kirashumbusha ibintu byose ikekaruka ibintu byose turizera yuko ayo mabanga nkuko twabisomye hano Imana izo yagarukana kandi uko iby'Imana bitunganije uko iby'Imana bitunganijwe byongere bigarukana mu ishengero bisubire bigaruka mu ishengero kugira ngo dusozere uvugishwa n'Imana umbwiye cya uvugishwa n'Imana nawe numuntu adasanzwe uwo ijambo ry'Uhoraho rizako ni kuvuga ubuzima bw'uvugishwa n'Imana ukuntu bumeze ni kuvuga iyo ibyumviro byiwe biba biri ahantu ku buryo ntibisaba ko yirirwa arasinzira kugira ngo agire ibyo yerekwa no oya arashobora kugira ibyo yeretswe kandi akanura akarota inzozi ibyo Imana yonyine ishobora kubikora ni kuvuga arabona ibintu biriko biraba nuko ni kangahe abantu baje hano kwa mwenda tabaranamu kamubwira bati dusobanurize izi nzozi mwenda tabaranamu akababwira ati sinshobora kubasobanurira inzozi zanyu ntabanje kubona izo ndoto ziciye imbere yanjye Imana ngo izinyerekeze ici imbere yanjye nanje abantu bagaca bicara aho bakavuga indoto zabo bakazivuga agacaraba uwo muntu n'ijisho ryiwe akamuraba agacabona izo ndoto Imana igasubika zimugarukanira zose akasavuga ati mushikanje ati ariko naho wambwiye izo ndoto hari ikintu wibagiye iki niki niwakivuze akamwibutsa ibyo atavuze we yarabona ibyo abantu bari kubaramubwira akakubwira ati wibagiye ikintu mwenda tabona n'amakabibona kandi akanura nta muntu numwe muri twebwe ashobora gushitsa amabanga uko aratanu ngo yashitse yabimpano ya mbere bango rya mbere cyangwa ya gatanu atari Imana yabimuhaye ngo imushireho turizera yuko ntibishikunda kandi turizera ko umwami wacu ariwe yategetse ibyo bintu byose bisaba yuko umuntu aba yarahawe umuhamagaro uvuye ku Mana kandi niba ndabizera yuko Imana ariyo yategetse ibyo bintu kandi sakubwira yuko uno munsi gusobanura indoto ibyo nibyo nibito ahubwo harageze ko atakintu na kimwe dusobanura ko twishakiye kandi twakiri ijambo ry'Imana ryahishuwe tungire tuvuge tuti mwami turazi ko wavuze tuingaha kugira ngo twumvishe ishaka nayo kutubwira Imana nigarukane uko kubaha mu ishengero imbere yayo imbere y'ijambo ryayo kubwikwa cyayo igaruka kubaha aba igaruka kuba igikoko amabango y'ubukozi birakwiye yuko gutinya Imana gukora mu ishengero muri cyo gihe rero tuzoshobora gutera tuje imbere tufashijwe n'Imana hano ibango ry'ubukozi ryavugishwa n'Imana arabana y'Imana n'abana bakabivuga ko ariko murabona ko igihe tujanye murabona yuko buno bino kino murabona abantu ko aravuga ngo nimwibaze abuno butumwa demaze kusoma inshuro nyinshi umuntu akavuga ati ubutumwa maze kusoma inshuro nyinshi ariko igihe wabivuga ibintu kabivuga ko niho cyeme nyinshi ndabitahura hari abantu basoma abanyaragurisa bakisomera abanyarutse birukanga bagasoma nkaho menga bari kwasoma igitabo cyo ngaha ku isi ariko twebwiyo tuvyinjiyemo tugasaba Imana kugira ngo iduhishurire ijambo ryayo kandi vugane natwe biciye muri mwe muwayo muri cyo gihe izo bikora ku bw'ubuntu bwayo nta kundi byogenda kandi turazi neza yuko Imana izo bikora ku bw'ubuntu bwayo muri wewe no muri jewe no muri twebwe twese izo icengero rya izo rigira nk'umugwi mwiza kandi Tana uzohonyora uwundi muri uwo mugwi kugira ngo mutembagaze ngo mutege umwereka. Ni kuvuga yuko nta uzohonyora uwundi, umwe wese azohura n'uwundi. Mbega muramaze kuraba, muramaze kujya ahantu ariko abera umupira w'amaguru. Ndamaze narabikoze nkiri muto, sukuza kwirukanga imbere inyuma y'umupira, ahubwo bisaba yuko mukingira ubuvize umupira kugira ngo ntibawe umutware. Mumaze gutahura ivyo rero, tutubwira Imana tuti mwami tugirira imbabazi n'ukuri, igihe kigeze ku iherezo tugirira imbabazi. Umwe wese n'umushire mu kibanza ciwe. Utwemerere tube mu kibanza cacu kugira ngo ushobore kudukoresha wowe nyene, udukoreshe dukore mu mugwi, dukore tugire umugwi mwiza ubaho uri ngaha ku isi. Kumure kukwizera kwacu gusigaye gukeyi kubera ko twakiye mu bintu vyinshi. Ndibaza yuko Imana iriko iratwigisha cyane biciye muri bino bintu, kandi tumaze kumenya bino kino cigwa muri cyo gihe Imana izoshora kudukingira kugira ndushore gukora ya makosa nyene tuguma twadukora, aho dushore gutera tuje imbere turi kumwe n'Imana yacu kubuntu bw'Imana, gushikaho tuzibonera ivyo twizeye. Kandi twese turabizi mwe ta rus ya bishimangiye ko nanje nabivuze ko nituri hano kugira ngo dutere amashugwe buno buzima, ngo tugume tububona bubana, yabo turi ngaha kugira ngo tuvuge ubutumwa, dushire hejuru ubutumwa bwa Yesu Kristo wabambwe, we mwana w'Imana yateze amaraso yiwe agatanga ngo bwiwe ku bwacu, kugira ngo dushobore gukizwa, dushobore guhabwa kubabarirwa ibyaha n'agakiza n'ubwo budashira biciye mu kwizera. Biciye mu kumwizera atari kugira ngo tuzibana ndetse buno buzima ubungeza ahantu numva ubuzima nobwihoza nkirenganira. Hari ikintu nifuza kimwe, nuko nobana n'umwami wacu ubwo budashira, ntituburonke hariya mu ijuru, ahubwo tuburonka tukiri hano ku isi kubuntu bw'Imana. Imana idufashe kandi ishire muri twebwe icifuzo cyo gushobora kurondera ubufatanye nayo. Ntituvuge ngo mwami ngo mbwire icyo mbwiye mwami, ngo kandi unkorere icyo wakora imwe ndatabranamu, wewe na jewe nituri imwe ndatabranamu. Ni kubera iki none dukorere ibyo wakora imwe ndatabranamu? Umuntu wese arafite ukuntu iby'Imana imucishamwo. Kandi none ntimwumvise ibyo yavuze ejo ku mugoroba imwe ndatabranamu? Yaravuze ati abantu barigana cyane, abantu barigana cyane iby'Imana, baravyigana iby'ibango ry'ubukozi bwe baravyiganye cyane. Kandi burya kwigana n'ikiba ari ikintu cy'inkomoko. Mwe ndata wese, mushiki wacu wese, turafise inzira Imana yatugeneye tubwiza gucamwo turi kumwe n'Imana, kandi keneye kuducisha mu bintu mu buzima bwacu no mu kwizera kwacu, ariko keneye kuducishamwo bituraba kubyerekeye kubyanye n'ibango ry'ubukozi yatujeje n'ivyigiye kuduha. Izokora ivyibona ko ari vyiza, bibwirizwa kuba izina ryayo nirihabwa icubahiro. Ni iracyari ya Mana ngene ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. Murazi none igihe yavuga ivyo bintu bibwira abanyabwego ivyanditswe, arababwiye ati Yesu arababwira ati Imana si Imana y'abapfuye ariko ni Imana y'abazima. Ariko Aburahamu, Isaka na Yakobo ntibari bakiri ku isi, burya bari bazima, n'ubu ni bazima kuko barafite ubugingo budashira. Imana si Imana y'abapfuye, ni Imana y'abazima. Ntabwo bahawe ubugingo budashira biciye mu kwizera Yesu Kristo. Gutyo rero ni Imana yawe, kandi Imana yanjye, kandi Imana yacu, kandi yaduhaye isezerano ryo gushobora kubana natwe iminsi yose gushaka ku muhero w'isi. Izina ryawe ryera nirihabwa icubahiro. Amen. Duhaguruke dusenge. Uko ndi kose natacyo maze, uko niko bibwiza kumera kuri twebwe. ntibiva ku nkomezi zanje ariko biva ku nkomezi zawe. Amaraso yawe ari aranyeza kandi akankura ku mwanda wose. Oh, mwagazi w'intama w'Imana, ndaje data twese uri mu ijuru, ndaguha ino jambo. Sinacho nari ntitwari tuzi ko dushika kuri bino bintu, tugera kuri bino bintu ntavyo twari tugambire kuza kubishikako. Urenda gusavye mwami, ndagusavye turi kumwe na bene data bose n'abasiki bacu bumva kino gikorwa mu mitima yabo kandi nabo ubwabo bakumva ko bakirimwo. Ndagusavye utunganye uko ibintu ibintu ubigarukane mu kibanza cyavyo nk'uko wabisezeranye. Nugarukane ibintu nk'uko byabwirizwa kuba. Kandi muri kano kanya turasenze kubw'abashinga n'ibishengero, dukeneye kuba icubahiro kabiri kugira ngo abantu bagwaye, abantu bashobore guhamagagwa kugira ngo basengere abantu nawe ubakize. Mana yanje, turibaza ko turi ishengero rya Bibiliya, kumbe siko turi. Mwami, ndagusaba n'utugirire ubuntu kugira ngo ushobore kubaka ubundi bushasha, kutwubaka ubundi bushasha, kandi utwubake nk'uko ushaka, nk'uko wadusigiye icyitegererezo. Nudufate twese kandi uduhezagire kubw'ubutunzi bw'ubuntu bwawe. Ndagushimiye bivuye ku mutima, uzobikora. Haleluya, izina ryawe ryiza kandi ry'igiciro. Amen.